mubandanya mumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti muteza matwiju gya Amerika risamira nangahi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kwino genekerezo gya kane gy'ukwezi kwa gatanu kwa 2017 muri zya 18 muri 10 na Joe Diane na Hazwe mpagarika ibiganiro vyino mwanya
Je kibazo mfise hari gihuza ngaha kwa muganga urembye ukahasanga abantu benshi babwira muganga ati jewe bibazo byanje bimeze uku kagutuka kugira ngo kubera iki waje mwijoro kubera ko utarindira buce na ingwara kandi ntisezerana
Uno mwe mu Barundi bahungiye mu icungararo y'ikambi ya Rusenda iri mu majepfo intara ya Kivu muri Congo yidogera uko bafatwa iyo bagiye kwitura abaganga bo ngaho muri Congo iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya hagataho haraka video kemeza ko ari umupasteri yishwe n'abakirisu asanzwe arongoye muri zone Rubirizi ya commune Mutimbuzi ko bakarabaciye mu maso muri ino ndwiheze
nta muntu yigeza mu kubagura ni nka kujya umuntu umwakwega ubunda kwega hari uwunda azanino umwanda kwega hari ya uwunda kwega azanino urumva bamwe bakwega batwara inyuma abandi bagakwega batwara imbere
nuko rero ijwi rya Amerika ryarabatohoreje biciye mu mwanya w'ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi ukuri kose kuri kuvyerekeye ako ka video muraza kugukurikira muri kino kiganiro ariko imbere y'ivyanuganuzwe y'ibivugwa mu makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri make ko mu Rwanda umukenyezi Diane Shima Gwigara yatangaje ejo ko azohiganwa ikibanza c'umukuru w'igihugu matora ategekanijwe kuzoba mu kwezi kwa munani uno mwaka umukenyezi w'imyaka 35 yavuze ko imigambi yiwe ariyo gukuraho akarenganyo ihohoterwa no kubuza abanyagihugu kwidegemvya akavuga ko ari navyo anegura leta ihasanzwe mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ku munsi w'ejo Gwigara yavuze ko mu Rwanda hakiri kibazo kijanye no kurabwa ribi mu gihe uba udahuje ivyumviro na leta avuga kandi ku butegetsi bwiwe ataco buzogira uwe wese azobashikirije ibitagenda neza Diane Shima Gwigara n'umukobwa wo mu Rwizatunga Rwigara Asina Paul yitavye Imana haraheze imyaka ibiri igipolisi catangaje ko yahitanywe n'isanganya ry'imodoka yamara umuryango wiwe warabihakanye ukemeza ko yazize politique Gwigara abaye umukandida wa gatatu atangaje ko azokwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu byitezwe kandi ko perezida Paul Kagame aramutswa igihugu muri kino gihe ajamli yo higanwa Abahinga mu by'amashuri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko abanyeshuri baturuka mu makungu bahawe ikaze mu makaminuza ya Amerika nkuko babandanya bari habwa ivyo babitangarije mu nyubako za radio ijwi rya Amerika kuri uwa gatatu aho batangaje ko abanyeshuri baturuka mu mahanga bafise ico bungura ku buzima bwa Amerika biciye mu migenderanire iba yifashe neza mu kiganiro kigenewe ivy'inyigisho muri Amerika Amanda Bennett umuyobozi mukuru wa radio ijwi rya Amerika yatangaje ko ku munsi iradio mwumviriza yakira ibazo vy'abanywanyi bayo kubijanye n'inyigisho muri Amerika Bennett yavuze ko intumbero y'ikiganiro mwe nico ariyo guhuza abantu bo mu mihingo itandukanye n'abahinga biciye ku buhinga ngurukana bumenyi nka Facebook na satellite umwe mu bari ko barakurikirana ico kiganiro aturuka mu gihugu c'Ubushinwa yabajije ico bakiriko kirakogwa kwijanye n'itegeko ryo kuza abantu kwinjira muri Amerika James Dorset umuyobozi w'abanyeshuri baturuka mahanga muri kaminuza ya Michigan yishuye avuga ko ibigo vy'amashuri vyifuza kugumana imigenderanire myiza no kubandanya kwakira abanyeshuri baturuka hanze ya Amerika Leta Afghanistan isaba ko haba umugambi wo gukomeza igisirikare cayo mu gihe Leta Zunze za Amerika iriko iriyumvira uburyo yohindura umukenyuro wo kugwanya iterabwoba hamwe n'abagwanyi basanzwe bakorera aho muri Afghanistan Dawalat waziri umuvugizi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi amenyesha ko ari hamwe Amerika itanze intumbero nshasha nkuko yabisezeranye igashigikira umugambi washikirijwe na leta ya Afghanistan w'imyaka 4 abanyagihugu ba Afghanistan ngo bashobora kwizera bagashima ivyo rangurwa n'igisirikare cabo ni mu gihe leta irongoye na perezida Donald Trump iri kwirasubiramwo ibijanye n'imigenderanire na Afghanistan hamwe na Amerika ahari abasirikare bayo bagera ku 8,400 bamazeyo imyaka irenga 15 Ijwi Amerika muratwumva mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi muce kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho no mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kumva ikiganiro iwanyu mu ntara n'amakuru yandi Ijwi Amerika muce kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com rubuga rwa Facebook ari go VOA radio yacu murahasanga amakuru tuba twashikirije ama video cyo kimwe n'amafoto
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi ry'Amerika ari ho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cyacu tugihera mu ntara ya Ruyigi neza na neza muri commune ya Butaganzwa ikigwati cinyakigwa cegeranirijwemo abahungutse bava Tanzania inyuma y'intambara y'igihumbi kimwe n'1993 kivugwamo ubushurashuzi burengeye ku bafasoni bahungukiye muri iyo kambi abayazi n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko ari bwo buryo bwonyine bafise bwo kwibeshaho co bikoze abana barahaboneye nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Haisa Lilian inamahoro
Ubukene n'inzara vyugarije abateshejwe izabo hamwe n'abahungutse bavuye mu gihugu cha Tanzania begeranijwe mu kigwati cinyakigwa nimwe mu mvo ituma hagwiriye ingeso y'abakenyezi yo kuvyara ku bagabo benshi ani mu gihe iki kigwati cegeranirijwemo imijyango ijana igwiriyemo abagore hamwe n'abana bari munsi y'imyaka 10 uyu mukenyezi bahati Chantale ntakana ku ingeso yo kuvyara ku bagabo benshi ikaze muri kino kigwati narijyana ubwiwe ariko abayeho kugira ashobore kurira abana yavyaye
cyose abana bane babiri basangiye se bandi babiri basangiye se umwe musinzi niyo bageze twaherukanye mu buhungiro nyine ingorane abana turagira ibibazo mu kubafungurira mu kubambika zikaba ingorane eka n'ibikoresho by'ishuri usanga akeshi bitugora so n'ingorane zagiye zishika heshi na cyane cyane kubatahura ubuhungiro icyaricyo ariko abagabo babuze muri iki kigwati ntibabuze mu izone turatembera turondera byose
kuba baca bavyara abana benshi badashoboye kurera byunyugwa kandi nuko abagabo bavyaranye baheruka bahuje ibitsina ntibasubire kumenya irengero ryabo nabo batari buronka bo babashira ni mu gihe ibi bibanza barimwo ari byo leta yabayira batiza nkuko aba bakenyezi bavyidoga bamwe mu bagabo baha basa nk'abatahuriye ingeso y'ubushurashuzi y'aba bakenyezi kuko kubwabo ari nk'ukwigwana ko kugira abashobore kurera abana baba bibarutse uyu numwe mu bagabo baba ngaha agira ati
tuvuge nk'uyu yabikwiganira abona nka bahungutse bavi Tanzania yarashira guhura n'umuntu w'umugabogabo akamuhenda ngo kumbure ngo barubakanye nibavyarana abana naba babiri cyangwa akaba batatu atuko nyene kumbure gacya yigira ntamenye niyo yarengeye umuvyeyi nawe rero abasigaranye nta kundi yiheza ngo abigenze nabona umubugerageza uko rero agashura guhenda hendwa n'impundi kandi ugasanga ibibondo biragwiriye benshi n'abaje bahunguka bava hariya nyine nari nacyo gituma ubona bakiye basara kuzino kugira ngo barabe yuko rekiri n'icyo yogarukira kuri abo bana baronga aho baba
Yamari ingeso ntiyorohereza abana bavutse muri ubu buryo ahani mu gihe akesha abana mu muryango baba badasangiye base bajuragirika bakagirira ibikomere bitewe n'uko agateka kabo katubahirizwa uyu mwana yayadze n'Ijwi ry'Amerika ni mfura mu muryango w'abana batandatu bavutse ku bagabo batatu batandukanye avuga ko mabi vy'abateye mu muryango yamurengeye kugeza aho yomoka aja kuba umumayibobo mu ibarabara
wavyaye jewe n'umukarwa tuvukana baravanye na mama mama caja ndye mukaho musoda bavyanye umwana umwe charade na cavyara uwondi n'umugabo birabana ngo yafashe ku ngufu muto yiwanje ntuba camushira mu gashore nyamwana ngiyango yarafise nk'imyaka ni nk'umunani canke indwi n'ubu yaciye yigira mbere mu bisaka gusa cayigumirayo mutima burahinduka ndiga mashuri abanka cyandagenge Bujumbura ashitse kurondera akazi ndavura mbodi cyangwa yonyine ngoma nyine champoma na mu ibarabara
ingeso y'aba bakenye zi bo muri iki kigwati cabateshejwe izamo n'abahungutse bavi Tanzania ituma baca bavyara abana benshi badashoboye kurera iri mu bisubiza inyuma iterambere ry'intara muri rusangi nk'uko abajejwe intwaro babimenyesha Abdarasani buramatara guharara mutu kino nara ya ruyigi ama gadira warongo ye kujukila kufijia rabake na rinjama tongo ya ze ababa muri kikigwati choku gachimbiri nya kigwa zone muriza bavuga kwa ringa hamge atagi kodzwe inge soebu shura shuzi ishowora kunyuka bite wenuko hachigie kinini ubushikiranganji bwo gushigikirana nugu subiza muzawa bazi teshejwe ata mfashanyo babaronghe je mwuko vya hora munara ya ruyigi Kaisa Lilian ina mahoro Ijwi rya Amerika.
Mugihe rero mu ruyigi havugwa ku kageso ko gushurashura mu imuramvya hoho ikiganda hari umukenyezi wo kumutumba ngara wo muri commune ya Kiganda intara ya Muramvya ataka bajeje intwaro n'ubutungane kumutunganiriza umfasoni yagiriza umushinga ntahe wiwe kuba yarakoze ikizira kuko ahuza ibitsina n'umwana n'imfura yiwe ivyo rero ejo tubatumiriye gushobora gukurikirana ico abajejwe inyifato bavuga kuri ivyo tudasize inyuma abaganga mukanya ni nuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenye muri nontwe
cha bijya bi biranuganuka kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
eh ndakubiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
eh dupingi eh dupingi utangiki
eh mupinga mupingi umvire zijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero ni byinshi byanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi muri Nondwi, ariko inkuru twahisemwo ni inkuru yanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko hari umupastori yishwe n'abakiriswa asanzwe arongoye muri zone Rubirizi ya commune Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Abantu baraherekanije isanamu ariyo video mu Gifaransa yerekana ariko aricwa. Iyo nkuru yaciye ivuto abatari bake mbere ibatera n'umubabaro mwinshi. Mutino ne vyukuri iyo nkuru niyo Idoni Donadiane Ndonse yishikiye mu ruziba ahavugwa iyo nkuru ndetse aranashika kumuhana uwo mupastori bavuga ko yoba yarishwe.
Inkuru ivuga ko ari umupastori yishwe kuri uwo wa gatatu itariki zitatu rusama muri zone Rubirizi ya commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura ifatiye ku isanamu ariyo video yerekana ukurupfu rwiwe rwagenze. Ngerageje kwisigurira abatayibonye yerekana abantu benshi bagwanira mu kizu kinini kiri mu intebe nkaho ari mu isengero. Ariko umuntu yihweje neza haboneka ko hari umuntu umwe yari karacunaguzwa hakabamwe n'abamutabara. Iyo sanamu yumvikanamwe urwamo rwinshi rw'abatabaza abarira hamwe n'ababoroga cyane. Abantu mu kwihererekanya ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, Twitter na WhatsApp bavuga ko batazi ico azira. Ikindi ntibavuga isengero iryari ryo kuko ikibaragishinga ari gutangaza urupfu rwa mupastori. Amakuru y'Ijwi rya Amerika rifite ivyemezo nuko uwo mupastori atapfuye kugeza ubu akiri muzima. Igihe cyashika mu rugo iwe muri zone Rubirizi muri quartier Gihora ku mugoroba w'uyu wa gatatu cyasanze umukenyezi wiwe hamwe n'abana bicaye imbere y'inzu batera inkuru batwenga byumvikana ko batari bagandaye nkuko bamwe bavyibaza. Hagataha tubasomere ivyo bamwe banditse ku mbuga ngurukana bumenyi imbere yuko tubandanye kuri kwiyi nkuru. Uwa mbere yanditse avuga ati Imana imwakire, uwundi ati birababaje uruhukire mu mahoro. Uwu nawe avuga mu isengesho ati Mwami mwiza we tabara ubwoko bwawe. Hari n'uyu yanditse ngo mbega umuvumo ku gihugu cacu Imana nitabara. Uyundi avuga ati murabeshe nta muntu yasize ubuzima jewe ni honari. Uyu asa n'umwishura ati hamwe ko bari kubesha ni vyiza mugabo hamwe wo cutubwira ibyari byo wo bukoze ahandi ho ibitubona birarenza. Hari n'uyu asa n'umwunganira ati duha umuco none uduhumurize. Dusome n'uyu avuga ati mana tabara igihugu cacu c'u Burundi kuko birarenza urugero n'ukuri ahandumiwe pe. Tugarukirize kuri uyu avuga ati mana 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 tabara igihugu cacu. Ariko ivyisanamu yerekana vyarabaye uretse ko habayemo imvugo ndenza rugero. Abajeje intwaro muri commune Mutimbuzi baremeza ko isanamu yafatiwe muri zone Rubirizi y'iyo commune mu isengero ry'aba Emmanuel riri muri quartier Gihora. Icyo bikoze hari hasanzwe ukutumvikana hagati ya bamwe mu ndongozi z'iryo sengero. Amakuru dukura mu bakirisu bo muri isengero avuga ko ibiri mu isanamu iriko iraca ku mbuga ngurukana bumenyi byabaye kuri uyu wa mungu heze itariki 30 z'uku kwezi guheze imbere yuko imisi itangura nko mu masaa 3 n'igice. Bavuga ko uwo mupastori bivugwa ko yishwe umugwi utaruki mwemera wari washinze ko ava mu cicaro c'abapastori akaja kwicara mu bakirisu basanzwe ivyo bavuga ko na watemeye hamwe n'abamushigikiye nuko ingwano y'abamukwega bicarika imbere abandi batwara inyuma ibiratanguye uyu numwe mu baririmvyi bo muri iryo sengero
bobo bamufata bamwicarika babanyeshingiro bakavugatse ahubwo nyamuna ati ngo tuje inyuma nta muntu yigeze amukubagura nka kujya umuntu umwakwega ubunda kwega hari uwunda azanino umwanda kwega hari ya uwunda kwega zanino urumva bamwe bakwega batwara inyuma abandi bagakwega batwara imbere
ico bikoze imikwegano yarabangamiye ubuzima bw'uyu mupastori bivugwa ko yishwe ariwe pastori yabu Jean-Marie nubwo atashimye kuvugira kuri micro avuga ko vya itse akaraba haciye umwanya agacarabuka ari navyo bishoboka ko boba barafatiye ko abakujije inkuru bavuga ko yoba yarapfuye ivyo musitanteri wa commune Mutimbuzi Barindambi Damiano abeshuza
ayo makuru ni kinyoma cyambaye ubusa uko sukuri turabibeshuje ko uyo pastor yabu Jean-Marie atishwe ari muzima kandi namwe bwe nyene mwavyiboneye
indongozi ya commune Mutimbuzi ibandanya ivuga ku kibazo cyo kutumvikana kiri hagati y'aba barongoye isengero y'aba Emmanueli kiriko kirakemugwa hagati muri bo
barafitaniye ibibazo abarongoye iryo shengero bivanye n'ivyubahiro byabo nibaza ko igihe tuzobona ko birengeye amazi niho dushobora kugira ico tuzokora na handi nibaza ko representation legale y'idini ryabo cyo kibazo barakizi kandi bariko baragikurikirana kandi twarumvise ko ubarongoye ku rwego rw'igihugu yagifashe mu minwe
tumenyeshe ko bamwe mubagirizwa gukubagura pastori yabu Jean-Marie muri kino gihe bari mu minwe y'inyamiramabi mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
No munsi saa 10 mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza kuba yagira kuvyerekeye ubwigenge no kwisanzura mu kumenyesha amakuru hazo ari muri isanga igihe c'isaha 10 nkuko muvyumvise nimuze rero kucikwa nico kiganiro dutandukire yavugwa makambi tu ya ere mu gisata c'umutekano mu ikambi y'impunzi induta muri Tanzania umutekano w'impunzi urabandanya guhungabana mu ijoro rya keye hari umukenyezi yaraye yakomerekejwe n'umugwi w'abantu bamucumaguje imbugita rero bikaba byabaye inyuma y'inama y'umutekano yari yakoranijwe n'intumwa y'igipolisi yarije iva ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma uwo nawe akaba yari yasavye impunzi kumera amagabo kuko hoba hari abantu bagomba gukorera ibikorwa bya politiki na gisirikare mu ikambi umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo aratubwira byinshi
umukenyezi yacumise imbugita zitatu ubu akaba merewe nabi ababikoze bagiye basahuye urukomba amazi kuri uwo muhana wiwe bari bateye ku murango rero ahari hiriwe inama y'umutekano mu kambi intumwa ya leta ya Tanzania yari irongo iyo nama yaragabishije impunzi ku bikorwa bya politiki na gisirikare byo babiriko bikorwa mu kambi nk'uko uyu mutware yari mu nama abyigana
nuko yavuze yuko bagira bashugurukire kandi bahagurukire abantu bashobora kugira ibya politiki nga mu kambi haba byo kwigisha ibya gisirikare yamugariye impunzi zose kurabira hafi babonye umuntu babo kwikeka bakamenyesha inzego zijeje umutekano kandi ko yavuze ko kubera ko iyi leta ikomeye kandi igaragara intwaro zayo ziri ngaha mu ikambi ndetse n'ibikoresho byose bikwiye yavuze yuko ata muntu n'umwe azakora ibintu nk'ije agenda adafashwa atamenyekanye akaba yaremeje kandi ko hari abo bamaze gufata kandi bapfunze ico kibazo bagahagurukiye bo bari ko ngo bigisha bya gisirikare ngaha mu ikambi ibintu nka nivyo nivyo inama yari ihagaze ko keretse kandi ko yaciye avuga ikibazo cyari kibabaje cyane cyane hari hari hatewe grenade ndetse n'umuntu arakomereka
eka hano nagarutse ikibazo cy'umutekano hanze y'ikambi impunzi z'abarundi zikaba zifatwa nk'uko arizo zihungabanye umutekano
kuri icyo cy'umutekano nyine kandi yaciye hagarara ku bantu bashobora gutanda kono n'umutekano inyuma y'ikambi aravuga yuko atari byiza ko boraza abajijwe umutekano bahagaze bacungereye ikambi na cyane cyane ko hariho baja bavuga ko ho bariho ngo baja kwiba mu mirimo y'abaha n'ibindi ariko kuri ico kijanye n'ivyo kwiba mu mirimo y'abaha nka twebwe nk'impunzi turi ngaha mu ikambi y'Induta bimwe na bimwe turagira amakenga ko dufise abasungusungu bajijwe umutekano dufise abapolisi hanyuma nitwumva ingene rero abantu baja kwiba inyuma y'ikambi ndetse kandi nibaza ko umutekano wari wononekaye cyane igihe n'ingeza ari zagabanijwe ariko tugerageje kubaza abantu bamwe bamwe bakunda kumenya byinshi bahariho bavuga yuko ahubwo abaha barakotesha amatongo barundi bamaze kuyarimamwo imirima yeze bagashaka baca kugaramwo ngo abarundi bagiye kwiba
muri iyo kambi kandi umutekano uhakwa guhungabana kubera ukwinubana hagati y'impunzi ubwazo wararongoye iyo nama akaba yasabye impunzi yabuna gufatana munda
turiko turikweza ari inama y'umutekano kandi inama y'umubano y'imibano kubera ko umukuru wa MCI Kigoma yahagaze cyane cyane ku kwigisha abantu gukundana aca asaba kandi ko abantu batoza barakumirana bisunze ubwoko iyo baje bava n'ibindi
tubibutse ko iyo nama yabaye kuri uyu wa kabiri inyuma yuko hari haraye haturikiye grenade mu kambi aho hari umuntu yakomerekeye Leonce Niyongabo Induta muri Tanzania kubwije ujya Amerika.
Urakoze Leonce Niyongabo tuve ngaho Induta tuje mu ikambi ya Rusenda himyidogo y'abarundi bahungiye micungararo y'iyo kambi iri majepfo intara ya Kivu muri Congo ari yose abarundi bidogera abaganga ko batabitaho bishemeye ibyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Uku kwinubira imitangire ya service abagwayo mu nkambi bagana i Centre de Santé mu Rusenda bavuga bikaba byarafashe indi ntera ikomeye kuva imbunzi z'abarundi zigereye mu Rusenda mu mwaka wa 2015 aho iki kigo nderabuzima cyari gisanzwe gifite ubushobozi bwo kuvura abaturage 8,000 ubu gisigaye kivura abaturage basaga 30,000 zimwe mu mbunzi z'abarundi ijwi rya Amerika ryasanze kuri ibi bitaro byo mu Rusenda zitonze umurongo zitegereje kuvugwa zivuga yuko zihabwa serivisi mbi kuko hari igihe zimara umunsi wose zitaravugwa kubera ubwinshi bw'abagwayi baza bagana ibyo bitaro
urabona je kibazo mfise hari igihe uza ngaha kwa muganga urembye uri mwihari mbi kabisa ukahasanga abantu benshi babwira muganga ati jewe ibibazo byanje bimeze uku agace atangura gutomba kakagutuka katangura kukubwira nabi cyangwa ugafatwa gafra mu ijoro waza bakakubwira ngo kubera iki waje mu ijoro kubera ko utarindira buce na ingwara kandi ntisezerana aho ufati wari utegerezwa nyine kugira kwa muganga nivyo bibazo dufise ivyo
ahantu bipira ngaha turaza gutonda samoya aho botangira hakiri kare bakaguma uko bataravura abantu mbo papina abantu rero nabo bakaguma ngaho tukagenda gutondera imiti nyine bagatanga imiti badashaka nyine bakaduheza imiti idakwiye
uretse kuba aba bagwayi bamara umwanya muremure bategereje kuvugwa bashira imbere ikindi kibazo cyo kuba hari igihe bahabwa imiti itajanye n'uburemere bw'indwara baba bafite
baratwakira mugabo ariko batwakira nabi bivanye n'indwara baba gutoye nk'ibiri kurasaba nk'imiti n'indwara bagutoye baguhereza imiti idakwiye
gute uvuga ko idakwiye
mbo ari biba bivanye n'indwara baba bamaze gutora bacha baguhereza indi imiti bazagomba ngo tugenda kurondera imiti kuri farumasi kandi baje kwa muganga ariwe nk'ibinini bimwe usanga hatabihari nk'ama nkibavuze nka za kinini zande aziba kubaje gutoye nk'indwara yazo usanga atazo baguhaye
bitagenda gute cyo gi
umva cyukore ucugenda ku nimba udafisa amahere ugende kwirondera kuma kuri farumasi uca wihangana
na imiti cyane bakunze kubaheza hani iyi
ha bando kuduza za paracetamol za modiakine za abana nabije barasere nk'ibyo abana baba bahaye ko baracibwa mu mugabo nk'iyi bagutoye nk'ingwara iyo uri umuntu akoze bivanye n'ingwara aba bagutoye na miti yawe ushobora kuronka
hari igihe bagweza transfer yo kuja kwa nundi
nimba bagweza transfer yo kugenda nawe inundi bivanye n'ingene mu rugo rwiwe batakuntu ba atamuntu ba usize mu yarabisigara arakurabira urugo urumva cyo bemera kugumanga
mu kwivuza hangaha no kuri turaza ariko ntaga ari byiza baraduha barashobora guhereza nk'imiti idastayira umwana bahagwereza nk'agaparasitamol kamwe bakacha bakubara ngo gacamo kabiri ugacha usanga umwana gumagendera no buzima bwo byinjye akari kuri baze badusayidi abaduha imiti kwiye kugira abana bacu buzima bwabo bugendere neza nkuko twari turi mu bururu.
Umuyobozi wa Centre de Santé yo mu Rusenda Ite Lumona Omba Prosper yemeza ko iki kibazo cy'ubwinshi bw'abagwayi arico gituma abagwayi bahabwa service zitanoze kuko hari abagwayi batangira kuza kwisuzumisha amasaha ya saa 11 z'umugoroba kubera kwanga kwirirwa batonze umurongo ariko uyu muganga ntiyemezanywa n'abagwayi bavuga yuko bahabwa imiti mike. Aha akaba yagize ati ibyo nge sinabyemera kayito wa Centre de Santé kubera ko umuterankunga udufasha mu by'imiti ajya duha imiti ihagije kubera ubwo buryo buri murwayi yabwa imiti ihagije nk'uko uburwayi bwe buba bumeze ariko birashoboka yuko hari abantu batazi imiti ko hari uburwayi buvugwa n'umuti umwe cyangwa ibiri ariko umurwayi wamuha iyo miti akavuga ngo bamuhaye imiti mikeya ariko biba bingana n'indwara umurwayi aba yabwiye umuganga. Uyu muyobozi akomeza asobanura ko hari intambwe ishimishije imaze gutegwa kugira ngo hanozwe serivisi nziza ku barwayi dore ko mbere y'uko impunzi z'abarundi zigera mu Rusenda bari basanganwa abaforomo batanu ariko kuri ubu bakaba bageze ku baforomo 21 abagwayi bakaba basaba ko umubare w'abaforomo wakwiyongera ukava kuri 21 kugira ngo iki kibazo cy'ubwinshi bw'abagwayi bagana i Centre de Santé bahabwe serivisi nziza aho kwirirwa babakangurira kuza kwivuza mu gitondo. Medaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo. Mukanya turasozera ariko imbere ko dusezerana inkuru imwe ivugwa mu mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyeshuri barenga 100 b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye ntibamaze kwirukanwa kuko batashoboye kuriha amafaranga y'ishuri bita Minerval mu rurimi rw'igifaransa nk'uko abaserukira impunzi ziba mu bisagara babimenyesha. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Icyo kibazo abavyeyi bagiye kukimenya ibazo bitanguye mu gice ca mbere aha bana batarariha amafaranga y'ishuri bamwe birukanywe hageze gukora ibibazo abandi barabarika ariko babima amanota. Mu ntango rero ya kino bice cya kabiri niho abavyeyi babona ko bikomeye kuko abana babanye gusubira ku ishuri badatanze amafaranga nk'abandi kuko ishira mu mpuzo makungu rijejwe impunzi hase ryahora ritanga ayo mafaranga kugeza na n'ubu ritaratanga n'igiceri. Uno muvyeyi birukaniye umwana afise impungenge ko azohavamo banikirara mu gihe yari yamaze kwizera ko abana biwe bagiye kwiga.
Twebwe ni ikibazo kinini cyane nkuko muvyumva namwe ni ukuvuga ngo umwana araza akicara iruhande yawe hama birumvikana ko aceja mu ngeso mbi birumvikana ko aceja muri yamarigara en plus de ça kubona atari ko aragenda ni ukuvuga ngo imyaka yo yiri kwiragenda imyaka yo ntisubira inyuma birumvikana hama ni ukuvuga ngo nahazo subira kwigira iyo myaka izaba yatakariye iki.
Mwishyira hamwe igimpunzi ziba mu bisagara bamenyesha ko bariko baraca kubiti no kumabuye kugira abo bana bashobore kwiga. Muheto Bertrand ajejwe igisata c'indero muri iryo shyira hamwe amenyesha ko bari mu biganiro n'abajejwe icyo kibazo c'indero muri ase ariko kugeza n'ubu ataciye kwizeza abavyeyi.
Ni kibazo twahuye n'uyu mwaka noneho twagiye no kukimenya igihembe ca mbere kigiye kurangira kuko umwaka ugitangira twaratanze ibikoresho nko twara tubitanga turagira ati programme ya hasere ku ishuri abana igiye gukomeza nkuko byahora bigenda. Ubu rero tubonye abana batanguye gukora ibibazo niho twagiye tumenya yuko hari n'abatashobye kwinjira mu bigo kukumva yuko tudufaranga batashobye kuturonswa imbere ku ibigo byitashobye kuturonswa imbere hama turagegeza turarondeza hirya no hino turonka n'abandi bashoboye kwiga mugabo ntibashobora gukora ibibazo kukumva ikibazo cyari cya kindi no twaca twitura rero abayobozi bajejwe igisata cy'amashuri muri hase baratubwira ati ati uyu mwaka muramurindiriye gato ati nta buryo buriho buraboneka ku mpunzi ziri mu bisagara.
Ubuserukira ishami ryawe nirijejwe impunzi ku isi hano mu gihugu cy'u Rwanda Azam Saber amenyesha ko icyo kibazo atacyo yarazi ariko ko nimba koko gihari kigiye gutorega umuti kuko kwiga ari uburenganzira bw'umwana.
This is news to me. I know that there was a problem with uniform. We
have Ayo namakuru mumpaye usicyo nzi nuko habaye ingorane kubijanye n'impuzo z'ishuri ariko ico kibazo caratorewe umuti. Ico mwomenya nuko umwana wese afite amafaranga yagenewe kugira yige nico gituma abana bose bategerezwa kwiga nta mpamvu rero ko abana babaho bataja ku ishuri. Tazi ko habaye ingorane koko z'impuzo z'ishuri ariko reka nzobaze neza nimba ariko biri kuzoba ari guca kubiri n'agateka k'umwana.
Fundamental violation of the right of the child.
Ngomenya ko mu bisagara bigize igihugu cy'u Rwanda hari abanyeshuri b'impunzi z'abarundi barenga 300 barihiwe amashuri na HCR mu mwaka w'ishuri uheze nkuko tumenyeshwa n'abaserukirizo mpunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ningaha dusozere.